Iri ni ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa gatatu itariki imwe y'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2016. Kuri mikro muri iki gitondo muri kumwe nanje Fide Niyongabo. Uwo ni umwe mu bigisha mu ikambi y'impunzi y'Abarundi ya Mahama mu Rwanda avuga ku ngingo bafashe yo guhagarika akazi kubera batishimiye ubusumbane bukabije bw'imishahara. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Mara reka dutangure ku makuru avuga hirya no hino tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Alice Bigirimana. Waramutse neza Aloyisi, utubwire amakuru avugwa muri iki gitondo.
Mwaramutse Fideli, mwaramutse namwe inshuti z'ijwi ry'Amerika, muriko muradukurikirana. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasohoye urwandiko rugabisha abanyamerika kutagira ingendo ku mugabane wa Buraya, yishimikije ko hari ibitero, ko hari ibimenyetso murambabarira, ko hashobora kuba ibitero by'iterabwoba. Abanyamerika basabwa kutaja mu birori canke mu nkino zikomeye, kutaja mu bice by'abamukerarugendo, mu mazu y'uburaro, y'uburiro, mu maduka manini manini akorerwamwo urudandazwa no mu bituro by'amabisi canke amatereni. Iryo gabisha ritumbereye cane cane inkino z'umupira w'amaguru w'imirwi ya Buraya zimirije amahiganwa yo gusiganwa n'amakinga yiswe Tour de France. Ritumbereye kandi n'ihuriro mpuzamakungu ry'ugwaruka ruhurikiye muri Ekleziya Katolika, ritekanijwe kuba mu mpera z'ukwezi kwa ndwi mu gihugu cya Pologne, ni kuri uwo mugabane wa Buraya nyene. Iryo gabisha rizoherana n'impera z'ukwezi kwa munani k'uyu mwaka w'2016. Muri Afrika, umunyepolitiki akomeye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Ethiopia ari mu ibohero yagirizwa ivyaha by'iterabwoba. Jonathan Tesfaye yari umuvugizi w'umugambwe witwa Semahayi Blue Party yagirizwa gukoresha urubuga rwiwe rwa Facebook mu kunegura ingene leta yigenjeje mu kuburizamwo imyerekano yabaye mu ntara ya Oromia mu kwezi kwa gatatu guheze. Abakurikiranira hafi ivy'uyo mugabo baratangazwa no kubona ivyo yagirizwa atana kimwe kigaragaza ko hari inkoho canke ibombe yafatanywe, kandi ko atakigaragara ko hari umuhari n'umwe w'intagondwa ahurikiyemwo. Leta ya Ethiopia imwagiriza gutegura no guhamagarira abanyagihugu mu bikorwa by'iterabwoba, mu gihe yo kwagirwa n'ivyo vyaha ashobora gufungwa burundu canke akicwa. Ubutungane bwa Misiri bwarasohoye umutahe usaba umukuru wa sendika y'abanyamakuru bo muri ico gihugu hamwe n'abandi bategetsi babiri bahoze barongoye iyo sendika kwitaba ubutungane bw'ico gihugu ca Misiri. Bagirizwa gutangaza amakuru y'ibinyoma no guhishira abanyamakuru bagenzi babo, bagirizwa gushikikira abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Aberwa n'uwo mutahe wasohowe ku munsi wa mbere ni urongoye sendika y'abanyamakuru muri Misiri azwi ku izina rya Yehia Kalashi, hamwe n'abandi banyamakuru babiri aribo Khaled al-Bashiri na Gamal Abdel Rahim. Basabwa kwitaba ubutungane itariki zine z'ukwezi kwa gatandatu. Ishirahamwe ryishinze guharanira agateka ka muntu rifise icicaro muri Amerika, Amnesty International, ririyamiriza uwo mutahe kuri abo banyamakuru mu kuvuga ko ari uburyo leta ya Misiri iriko irakoresha mu kunumya ibinyamakuru. Uwo mutahe uje mu gihe amashirahamwe aharanira agateka ka muntu hamwe n'abadiplomate baba abo mu gihugu canke abo hanze banegura perezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi, bamwagiriza gutwaza igikenye. Igihugu cha Arabia Saudite kimesha ko casambuye misile balistike yatewe iva mu gihugu cha Yemen mu ijoro ryo ku munsi wa mbere. Iyo misile yasambuwe ikiri mu kirere kandi ntaco yononye nk'uko bimenyeshwa n'ikinyamakuru cha leta ya Arabia Saudite SPA. Bubaye ubugira kabiri muri uku kwezi Arabia Saudite gisambuye misiri tewe ivuye mu gihugu cya Yemen. Inteko zirongowe na Arabia Saudite zisanzwe zishigikiye perezida wa Yemen Abdurabi Masul Hadi zatangaje ko icyo gitero gituma basubira kwihweza neza ibijyanye n'amasezerano yo guhagarika imirwano yatewe ko umukono muri Kuwait mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka. Ku mugabane wa Burayi habimukira n'impunzi bagera ku 108 barapfuye igihe bariko bagerageza kujabuka ibe hari Mediterane mu kiringo cindwirangi. Ivyo byatangajwe ejo ku munsi wa kabiri n'ishami ryishira hamwe impuzamakungu ONI kita ku mpunzi Hasere, kuvuga ku igitigiri cy'abamaze gutakaza ubuzima bwabo mu mezi atanu ya mbere y'umwaka w'2016 barenga 2,500 bariko bagerageza gushikira akarere ka Buraya. Mu mwaka w'2015 abantu 185,055 barapfuye mu gihe nk'iki mu mwaka uheze. Amashyirahamwe ajeje gutabara yarerekanye isanamu y'umukozi ajejwe gutabara wo mu gihugu cy'Ubudage afise mu minwe yiwe umwana yasomye nturi kugira ibyo bitume amakunga agira icyo akoze ku kibazo cy'abimukira. Benshi mu bimukira barondera gushikira karere ka Buraya bava mu bihugu bya Nigeria na Gambia, mu gihe benshi mu Banyasiriya, Abanyafghanistan n'Abanyayirake babandanya gufata inzira y'ibihugu bya Turukiya n'Ubugiriki nk'uko bitangazwa na HCR.
Kora gushimi Alois ku makuru heje kudushikiriza naho mukanya. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu mwanya w'amakuru yo mu karere. Madame Marguerite Barankitse murundikazi aherutse kuronka gashimwe Aurora Prize ku miliyoni 100,000 vy'amadolari y'Abanyamerika kagenewe abantu bakoze ibikorwa bishimishije byo gufasha abanyagihugu. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ejo kuwa kabiri Kigali mu Rwanda yaravuze ukugena azokoresha ako gashimwe mu kiganiro na mugenzi wacu Oriane Itangishaka.
Jewe byukuri mbere ako gashimwe je sinakabonamwo ubwamira ayo mahera, kuko n'amahera miliyoni y'amadolari hanyuma bakampa yayandi 100,000 by'amadolari. Mugabo ica mbere nashaka kubabwira bene wacu basajanje b'abarundi, ako gashimwe ubwa mbere isembo ni novuga ko ari inyishu y'Imana itubwira ati nimwigere mwihebura ndi kumwe namwe gushika ku muhero w'isi. Ni ukuvuga byaraduhojeje ububabare twarimo, niko rero n'ayo mafaranga ndashobora gutuma abana basubira mu ishuri, nzoyashyira mu byerekeye inyigisho no kuha ingurane abamama b'impunzi.
Abamama b'impunzi z'abarundi bari mu gihugu cy'u Rwanda canke n'ahandi hose?
Abamama b'impunzi bari mu gihugu cy'u Rwanda dufata 80% n'abarundi, 20% n'abanyarwandakazi, kubera ntashaka ko tuza mu Rwanda ngo hanyuma tugume mengo twigumiye turi abarundi hagati yacu, kuko nabo baratwakiriye baraduha igihugu baraduha ubuhungiro baratuhoza. Ni ukuvuga ko ibyo turonse turabigabura tukabisangira.
None mu buryo muzofasha izo mpunzi mwo tubwira muri make uburyo muzobafasha, wavuze ko muzobafasha mu byerekeye inyigisho, mudusigura ubundi buryo mugiye gufasha impunzi ziri mu Rwanda?
Jewe ni ukuvuga ko dufitaniye amasezerano na ministere bita Midima. Baraduhaye intumbero y'ibikorwa dutegerezwa gukora, twebwe turi mu byo bita mu ndero. Ni ukuvuga ko turaba abana kuva kuri maternelle tukagenda kuri primaire hanyuma secondaire, muri secondaire amashuri yisumbuye hariyo abiga imyuga, mugabo kandi twatanguye n'inyigisho muri kaminuza kugira ngo turungike abantu. Uko angana kose tuzogerageza tuyasabikanye twigishe igitigiri coba kininiya cy'abana. Ayo mafaranga nta kindi tuzoyakoresha sayo kupangamo amazu canke yo kuguramo imodoka, nayo kwigisha abana b'impunzi harimwo na 20% b'Abanyarwanda.
Ikindi kibazo madame barankitse leta y'u Burundi umugambwe uri ku butegetsi urabagiriza ukavuga ko mushobora gukoresha ayo mafaranga mu buryo bwo gutera imigumuko ivyo mubivuga kwiki
oya nchuti urabizi ngo ukwankara kwanduza akakurambika n'ice idashobora baranye je naranatangaye ndabisomye ahantu nabona abanyagiriza ngo narahaye urumogi ngo abana ngo narabahaye ngo ibigwanisho ngo narabahaye ngo urumogi ni jewe n'organize mbere jewe mwobaza n'abavitari je sindi murijya hati utwajemanda je narabujije abana bakomeretse kuko n'ubutumwa bwanjye je naragiye gusanga abana bari mu mabohero babafashe muri bajya bari kwagira kuko bwari ubutumwa nka kujya kwa ruje yabavuye emese bikabavura nibwo butumwa nacyo gituma ari je banatumiye muri rya some yabereye Istanbul kuko jewe ndi muri humanite kasi nzoreka ahubwo nibagaruke bo babimenye mbe igihe bari mu ishyamba bakomeretse none ko jewe bahora bampamagara bagwaye malaria ko bansaba imiti ya malaria nkabaha none ariko ndabafasha kubyo baje gutera ni bya bindi y'umuntu aburaniwe akabura iceyo gutera mugabo irya ntitije sindabikorera ubutegetsi sindabikorera n'abarundi kindi bikorera Imana kandi sinzohagarika ngo nuko ngo banyambitse ngo icyo cyo cyangwa nsabwe none iyo mbashabura aho mba nashavuye kuva kera sima ndiko ndakora ibyo bikorwa muganga ko nzi neza ko ari ubutumwa twaronse nubwo gukora neza nicyo Imana yaturemeye kandi ndibimvuga ingokora
ego nkuko mubivuze mwarakoze ibintu byinshi byo kugarukira imbabare mu bihe bitari byoroshe mu mwaka w'2015 mukubisa akajisha inyuma hari icyo mubona mwoba mwarakoze cyanke mwoba mwaravuze haba kuja mu myerekano cyanke icyo ari cyo cyose mwoba mwaragize mu ruhara
ariko bapfa kuvuga n'anyambitse yesi nigeze narimwe ngenda no ku manifesta nukuri nagiye ahantu baba barambonye mu ipiso nagiye kuburanira abana abafunze bafashwe none ko aribwo butumwa bwa meze Shalom naragiye kubaburanira abana bakomeretse nagiye kubatora ndaca kubavuza ibyo basinyiye leta nibyo yari yaransinyiye none iyo ntabavuza nabampemukiye abana nabampemukiye n'Imana ni ukuvuga kumwe yashavuzwe n'amajambo navuze amajambo narayavuze kuko nk'ubuwebo kwicira umwana ko ari byo jewe nemeye kuba umumama hanyuma nkanuma nkavuga ko ngamuhezagira narabivuze nti nta burenganzira ufise niwe bubandanije kurya yedukirisu kubera ndi umukirisu yedukirisu yabwiye Herodi ngo genda ubwire irya mbwebwe ni ukuvuga ko Yezu nawe nyene yarafashe imigozi arakubita abantu bariko baradandariza bagize akaguriro isengero na jewe n'ubu nibaba banyumva ndasemereye ndasubiyemo nibasubize ingota yabo mu bwubatsi sinzobareka sinzonuma kubera ibibondo nibyo byanyambitse uru rugori rw'umubyeyi nzobivuga nahagarike niyaba ari umuntu yiyumvira
muvuze nahagarike muvuga nde
nahagarike kwica ibibondo byacu nahagarike kuduhekura
inde muvuga ahagarike
perezida Nkurunziza
madamu Magi barankitse murakoze cyane gose kukanya muduhaye kudushikiriza ibikorwa murimwe muri aka kanya murakoze cyane gose
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC abarundi b'impunzi bakora akazi ko kwigisha mu mashuri mato n'ayisumbuye mu ikambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda bamaze iminsi itatu bahagaritse akazi ntibishimiye ubusumbane bukabije bw'imishahara umurundi ahembwa ibihumbi 200 ku kwezi mu gihe mugenzi we w'umunyarwanda afata hagati y'ibihumbi 105 n'130 Tabita Mukamusoni niwe yakurikiranye inkuru
Kuva ku munsi wa gatanu w'injirangiye mikambi ya Mahama isanzwe bamwe impunzi z'abarundi abigisha basanzwe bakora ku ishuri rishasha baheruka kubakira impunzi riri muri Mahama ya mbere ntibariko barigisha abigisha b'abarundi basanzwe bigisha kuri iyo shure bagera ku 120 abafise ico bita equivalence ni kuvuga urupapuro rw'umutsindo rungana n'izo mu Rwanda ni 29 abigisha 91 bose ubu baricaye umugwi w'abigisha bahagaritse akazi bavuga ko impamvu zatumye bahagarika ari amahera 200 bahembwa mu gihe bagenzi babo babanyarwanda Rwanda n'abarundi banganishije diplome zabo n'izu Rwanda bahembwa hagati y'ibihumbi 1500 n'ijana 30 ubu budasa butuma abigisha bahembwa ibihumbi 200 bakorana na gashavu bakigisha nabi nk'uko umwe muri bo yabidusiguriye abigisha bafite amasezerano ari kune nk'uko uyabidusigurira
batuzaniye kontra zine zitandukanye kontra ya mbere yaba A0 iriko 1300 kontra ya kabiri yaba A1 iriko 1500 yaba A2 ya 44 ni yaba abasigaye bose aba
mishiramwe yase agita impunzi iki kibazo bavuga ko bakizi ariko abarundi ngo bafite byinshi bahabwa abanyarwanda bataronswa nico gituma batoharura ku yabanyarwanda bahembwa Sabe Azamu arongo HCR mu Rwanda yahaye ikiganiro ijwi rya Amerika.
Les réfugiés reçoivent l'aide en matière de la santé, l'aide en matière de l'éducation, de l'abri, de l'eau.
Impunzi ziraronka imfashanyo mu bijanye n'amagara y'abantu, kwigisha abana n'ifungurwa, uburaro, amazi, impunzi n'irihikori, ivyo vyose nivyo twari dukwiye gufatira ko mu gihe turiko turagereranya umurundi n'umunyarwanda. Nivyo umunyarwanda ahembwa menshi ariko nabo bari hamwe inzu amazi umuryango w'uyubunywa kwivuza n'ibindi impunzi zidakora nivyo bagenzi bacu babigisha bari bakwiye gufatira
ko ça c'est un point que vous devez considérer et j'espère qu'à travers vous mes amis professeurs de réfugiés peuvent considérer
abarundi kandi bari bakwiye gutahura ko bari ko bafasha abana babo Azamu arongoye hashe ya mu Rwanda avuga ko bitumvikana kugene abanyamahanga boza gufasha abantu nawe nebo badashoboye kubafasha.
L'apport des réfugiés pour leurs propres enfants doit être beaucoup plus important que une espérance que nous avons.
None ni gute twokwizera gufashwa n'abanyamahanga na twebwe nyene tudashoboye gutera intambwe mu bijanye no kwigisha abana bacu.
Comment on peut espérer aux autres et aux étrangers et aux organisations internationales de venir aider nos enfants?
Kuri ivyo ababigisha b'abanundi bavuga ko nabo nyene banka guhenda abana babo ngo bariko barabigisha kandi batabishoboye kubera inzara n'uburuwe babafise.
Kudufata cyo kimwe nabo bafite kibara cyangwa n'abanyarwanda nimudutse cyo mu makondisi amwe duhembwa amahera amwe kugira ngo dushobore kwigisha neza tuti kwigisha ni competition nshaka kugira ngo kompeta n'umuntu yariye neza agafungura neza nawe wirizara twaba turiko turabahenda abana kandi n'abana bacu ntidushaka kubahenda yuko tuko turabigisha twishwe n'inzara nimurondere abo mubona bashoboye kuzokwigisha mugabo akatwigishiriza abana bacu neza ntibazotahane imitwe
Azamu avuga ko HCR itaronse na 30% y'imfashanyo yaronse mu mwaka uheze.
Twarababwiye kenshi ko muri uyu mwaka ishyirahamwe HCR rifise ikibazo c'amahera. Ikibabaje ni uko gushika ubu tutararonka amahera nk'ayo twari dufise mu mwaka uheze. Uyu rero ni umwanya wo gutubika umukandi.
Kuri uyu wa mbere ababigisha bagiranye inama n'abajejwe iki kibazo Adra HCR na Midima. Abajeje ikibazo bafashe ingingo yo gushiraho abigisha bashasha ababigisha nabo bafata ingingo yo guhagarika kazi burundu mu gihe ikibazo cyabo kitotorega umuti ku kibazo cyo gufungura ku murango abigisha bavuga ko kibabangamiye userukira HCR mu Rwanda avuga ko ico cumvikana asaba ababigisha kwihangana babandanye imirimo yabo gutyo iki kibazo barabo ko bagitorera umuti kuko abana barakeneye kwiga kandi n'uburenganzira bwabo I Kigali Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu.
Kigira ngo urya mundi tutahora tuvuga rumwe baratuvuga ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubu nabo akaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe basigirizwa konga ibere rimwe.
Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
kuri telefone kandi dufite Eugenie. Eugenie uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Agakamundo ndikirije ko ndumirongeje.
Hano turi kuri radio Ijwi rya Amerika. Turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe.
Eh.
Eh.
Namwe bwa muri he?
Ku Ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo ni mutabavuganira bamwe muzajyamo basanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye ntuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, ubu ni umwanya w'ikiganiro Amerika na kiri byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo, mwateguriwe kandi mugira mushikirizwe na mugenzi wacu Thomas Kamilin.
Mwaramutse neza. Mu rwego rw'ibiganiro ku matora ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyu munsi turebere hamwe muri make uburyo ayo matora yagiye atera imbere byanyuze mu mavugurura atatu y'itegeko nshinga. Ikaze mu kiganiro Amerikani. Itora rya perezida wa mbere na mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, George Washington, ryabaye mu 1789 hatora abagabo b'abazungu kandi bafite umutungo bonyine gusa. Niko byakomeje mu matora yose yakurikiyeho bimara imyaka 81 kugera mu 1870. Muri uyu mwaka niho ivugurura rya mbere ryabaye. Itegeko nshinga ryarahinduwe ryongerwamo ingingo iha buri muturage wese uburenganzira bwo gutora hatitaweho ubwoko, ibara ry'uruhu cyangwa se amateka yo kuba yarabaye umucakara. Mu magambo make, irivugurura ryahaye abirabura uburenganzira bwo gutora. Ryari ryarabanjirijwe n'ivugurura ry'itegeko nshinga ryo mu 1865 ryaciye ubucakara, n'iryo mu 1868 ryahaga ubwenegihugu abahoze ari abacakara, ni ukuvuga abirabura. Nubwo bwose abirabura babonye uburenganzira bwo gutora ariko mu 1870, mu by'ukuri ntibyigeze bikurikizwa. Abazungu bashyizeho inzitizi zihambaye. Abirabura nabo bamaze imyaka n'imyaka baharanira mu rugamba rukomeye cyane uburenganzira bwabo, baruhuka ari uko Inteko Ishinga Amategeko itoye itegeko mu 1965 Voting Rights Act ryakuyeho inzitizi zose, noneho abirabura babona uburenganzira busesuye bwo gutora ndetse no gutorwa. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikano. Ivugurura ry'amatora rya kabiri ryabayeho mu 1920 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Itegeko nshinga ryarahinduwe nanone ryongerwamo indi ngingo ivuga ko nta muturage ugomba kuvutswa uburenganzira bwe bwo gutora hashingiwe ku gitsina. Kugeza rero mu 1920 abari n'abategarugori ntibatoraga ntibanatorwaga. Iryo vugurura rero niryo ryabahaye uburenganzira nyuma y'urugamba rurerure nabo barwanye. Urwo rugamba rwagize inkubiri y'agatangaza ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa gatatu mu 1913. Icyo gihe abategarugori bakoze imyigaragambyo mu murwa mukuru Washington DC, rubanda bakubitwa n'inkuba. N'ubwa mbere mu mateka bari babonye imyigaragambyo y'abagore kandi benshi. Bari abagore b'ingeri zose, abize n'abatize, abafite akazi n'abatagafite, abazungu kazi n'abirabura kazi, yewe harimo n'abagabo bake. Nyuma y'iyi myigaragambyo yakataraboneka, abaturage buhoro buhoro bagendaga batera inkunga abagore, bigenda bikura kugera igihe Inteko Ishinga Amategeko yemereye kuvugurura itegeko nshinga, yongeramo rero iriya ngingo yemeza burundu uburenganzira bw'abari n'abategarugori bwo gutora no gutorwa. Kuva icyo gihe umubare w'abari n'abategarugori bajya gutora ugenda buri gihe urutu w'abagabo. Ni nako kandi buhoro buhoro abagore biyamamaza bagenda biyongera. Ndetse uyu mwaka umutegarugori Hillary Clinton wo mu ishyaka ry'abademokrat ashobora gutorerwa gutegeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwa mbere mu mateka. Ijwi rya Amerika. Impindura ya gatatu yabaye mu 1971 itegeko nshinga nanone byaravuguruwe hashyirwamo ingingo ivuga ko buri muturage wese wujuje imyaka 18 y'amavuko afite uburenganzira bwo gutora kandi ko nta ufite ububasha bwo kuba umuvutsa. Mbere yaho abaturage bari bemerewe gutora guhera ku myaka 21 y'amavuko. Nguko rero uko amatora yagiye avugururwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije, ndabashimiye cyane rwose. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamilinda.
Nshuti mwese maduteze amatwi, mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha. Yamara imbere yaho reka mugenzi wacu Aloyis Bigirimana twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize aya makuru. Aloyis.
Urakoze Fidele. Amakuru twabashikirije: Leta Zunze za Amerika zasohoye urwandiko rugabisha Abanyamerika kutagira ingendo ku mugabane wa Buraya, yishimikije ko hari ibimenyetso ko hashobora kuba ibitero by'iterabwoba. Abanyamerika basabwa kutaja mu birori canke mu nkino zikomeye, kutaja mu bice by'abamukerarugendo, mu mazu y'uburiro, mu maduka manini manini akorerwamwo urudandazwa, no mu bituro by'amabisi canke amatereni. Iryo gabisha ritumbereye cane cane inkino z'umupira n'amahiganwa bitegekanijwe mu mugabane wa Burayi mu mezi ari imbere. Umunye Ethiopia akomeye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri ico gihugu ca Ethiopia ari mu ibohero yagirizwa ivyaha vy'iterabwoba. Jonathan Tesfaye niryo zina giwe yahoze ari umuvugizi w'umugambwe witwa Semayahi Blue Party, yagirizwa gukoresha urubuga rwiwe rwa Facebook mu kunegura ingene leta yigenjeje mu kuburizamwe imyiyerekano yabaye mu ntara ya Oromia ni mu kwezi kwa gatatu kuyu mwaka. Ubutungane bwa Misiri bwarasohoye umutahe usaba umukuru wa sendika y'abamenyeshamakuru bo muri ico gihugu hamwe n'abandi bategetsi babiri bahoze barongoye iyo sendika kwitaba ubutungane. Bagirizwa gutangaza amakuru y'ibinyoma no guhishira abanyamakuru bagenzi babo. Bagirizwa gushigikira abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Aberwa n'uwo mutahe wasohowe kuwa mbere n'uburongoye sendika y'abanyamakuru muri Misiri, izina giwe ni Yehiya Kalashi hamwe n'abandi banyamakuru babiri, Khaled al-Bashiri na Gamal Abdel Rahim. Igihugu cha Arabia Saudite kimesha ko casambuye misile balistike yatewe iva mu gihugu cha Yemen mu ijoro ryo ku munsi wa mbere. Iyo misile yasambuwe ikiri mu kirere kandi ntacyo yononye nk'uko bishikirizwa n'ikinyamakuru cha leta ya Arabia Saudite SPA. Bubaye ubugira kabiri muri uku kwezi Arabia Saudite kisambuye misile itewe ivuye mu gihugu cha Yemen. Abimukira bimpunzi bagera ku 800 barafuye igihe bariko bagerageza kujabuka ibahari Mediterane mu kiringo cindwirangiye. Ibyo byatangajwe jo ku munsi wa kabiri ni shami ryishira hamwe impuzamakungu ni cyita ku mpunzi ku isi HCR, no kuvuga ku gitigiri cy'abamaze gutakaza ubuzima bwabo mu mezi atanu ya mbere y'umwaka ciyongereye cyane.
Jote mwese mukunda radio y'u Amerika ibiganiro byacu byo kuri isaha twari twabateguriye aha niho bigarukiye. Mwakoze kudutega amatwi. Mukanya ibiganiro byacu birabandanya nimutangwa.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.